Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi mwiriwe neza se
mu Rwanda abantu 25 bikekwa kuba bakorana n'umugambwe Rwanda National Congress RNC mu funyapfunyo no munsi bashikanywe imbere ya centre ya gisirikare muri RNC bo bavuga ko abagirizwa atarabanywanyi babo
bari abantu mu byukuri sinajya kukubeta ntabwo nakubwira ko ari abacu nanjye nabisomye nkuko nawe wabisomye ariko aho babavanye ihe babazaniye uburyo aho bari bari byo ni ibibazo twese turimo kwibaza
Uwani Jean Paul turayishimiye umuvugizi w'umugambwe RNC utavuga numwe na leta y'u Rwanda leta y'u Burundi ivuga kwitazo kwigira yemera gukorana n'umugwi wa ONU utohoza kuvyaha byo byakozwe mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015 muri cyo gihe urunani rwa bashingwa manza b'abarundi bakurikirana ivyaha bihanaho n'amasentare impuza makungu ruhamagarira abarundi babona ko bahohotewe ubuzima kwitura sentare nyafrika ijejo gateka kazi na muntu iri Arusha muri Tanzania Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafunguye uno munsi ambasade yayo yari imaze imyaka 28 yugaye muri Somalia. Naho muri Iraq umuntu ya wa gatatu yaguye mu myerekano. Aya makuru nandi tubafitiye turagara kwa kumukanya gatoyi ndi muva ku radio yanyu. Idonido rya makuru yo hijya no hino tubafitiye muri aka kanya hano muri studio ni kumwe na mugenzi wanje Thomas Kamirindi yabashikirize
ndagushimiye Fide Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafunguye uyu munsi ambasade yayo yari maze imyaka 28 ifunze muri Somalia inyubako nshya iri ahahoze ikibuga cy'indege mpuzamahanga i Mogadisho umurwa mukuru Amerika yari yarafunze ambasade yayo muri Somalia mu kwezi kwa mbere mu 1991 kubera intambara ambasaderi wa Amerika muri Somalia Donald Yamamoto yavuze ko kuyifungura ari umunsi w'amateka ugaragaza ko Somalia irimo isubira mu buryo neza Imirimo y'ambasade ya Amerika muri Somalia yasubukuwe mu 2015 ariko icumbitse mu nyubakwa y'ambasade ya Amerika i Nairobi muri Kenya. Muri Cameroon abaturage benshi cyane bo mu gice cy'igihugu kivuga icyongereza ejo bakoze imyigaragambyo mu mugi wa Kumba ni mu burengerazuba bw'igihugu bishimira icyo babatije umunsi wabo w'ubwigenge washyizweho mu 2017 n'abayobozi b'inyeshyamba zabo bari bitwaje icyo bise ibendera ryabo ry'ubururu n'umweru baririmbaga ko bazarwana kugera igihe cyose President Paul Biya wa Cameroon n'amahanga yose bazabahera uburenganzira bwabo bwo kwigenga ejo kandi ubwo inyeshyamba nyine zahariya mu gice cya Cameroon bavuga icyongereza zarwanye n'ingabo z'igihugu abantu 9 baguye muri iyi mirwano nk'uko umunyamakuru w'ijwi rya Amerika mu mujyi wa Kumba Moki Edwin Kinzeka abitubwira Muri Iraq uyu munsi polisi yakoresheje amasasu y'intambara ku baturage bari bari mu myigaragambyo ku munsi wa kabiri mu murwa mukuru Baghdad umuntu umwe yitabye imana ejo ku munsi wa mbere w'imyigaragambyo abantu babiri bishwe n'amasasu ya polisi rubanda baramagana ibibazo by'ubushomeri bikabije Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri internet www.radioyacuvewa.com Ministre w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yemeye kumugaragaro uyu munsi yari mu kiganiro n'abanyamakuru mu Butaliyani rero yemeye kumugaragaro ko yari mu kiganiro kuri telefone hagati ya President Donald Trump na mugenzi we wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu kwezi kwa karindwi gushize ubwo rero yari mu Butaliyani mu ruzinduko rw'akazi mbere yo kuvuga ibyo ngibyo yari yarabanje guhakana ko icyo kiganiro atazi ibyacyo byaje gutangazwa ko nyine yarakirimo byaje gutangazwa bwa mbere n'ikinyamakuru cyitwa Wall Street Journal ejo kwa kabiri iki kiganiro cya President Zelensky na President Donald Trump cyatumye inteko ishinga amategeko ya Amerika umutwe w'abadepite itangiza amaperereza ku byaha bishobora gutuma President Trump akurwa ku butegetsi. Intumwa yihariye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Afghanistan, Ambassador Zalmay Khalilzad na Abdul Ghani Baradar, umwe mu bashinze umutwe w'abatalibani bo muri Afghanistan, uyu munsi rero bose bageze mu murwa mukuru wa Pakistan, Islamabad, ariko ntibizwi niba bo ubwabo bagomba kwivuganira. Bazamara hariya Islamabad iminsi, ahari nko kugera ku itariki ya gatandatu nk'uko abadiplomate ba Amerika babikeka. Bombi bavuga ko gusa bari bagiye bariyo mu rwego rwo kuganira n'abategetsi ba Pakistani. Ambassador Khalilzad na Abdul Badar nibo bakuriye intumwa z'impande zombi mu mishyikirano bagirana muri Qatar, ariko imaze iminsi yarahagaze. Mu kwezi gushize Perezida Trump yayihagaritse ku buryo butunguranye cyane kandi budasobanutse, yari igiye kugera ku musozo wayo nk'uko rero abayigira bari babitangaje. Akanama kazandika itegeko nshinga rishya rya Siriya kazahura bwa mbere na mbere ku itariki ya 30 y'uku kwezi. Ni Geir Pedersen, intumwa yihariye y'umuryango w'abibumbye kuri Siriya, wabitangaje. Imishyikirano yo gushyiraho aka kanama byonyine rukumbi yamaze imyaka ibiri barananiwe kumvikana ku bazakajyamo. Kagizwe rero n'abantu 150, 50 ba leta ya Siriya, 50 b'abatavuga rumwe nayo, n'abandi 50 bo mu miryango idaharanira inyungu bita Societe Civile. Muri iri tsinda rya Societe Civile harimo abagore 30%. Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika.
Mwandanya gukurikirana ibiganiro byacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda iminsi yose kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika Washington DC. Muntu ashobora no kudukurikirana mukoresheje urubuga rwa Facebook hamwe n'ikibanza cacu ca internet aricyo wezitatu akaburungu radio yacu voa.com. Numwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere kuyerekera u Rwanda. Abantu 25 bikekwa kuba bakorana n'umugambwe Rwanda National Congress RNC mu vunyapfunyo uyu munsi bashikanywe imbere ya sentare ya gisirikare. Asumta Kaboyi ari Kigali afise inkuru y'Idonido.
Abaregwa barangajwe imbere n'uwitwa Majoro Habibu Mudathiri wahoze mu gisirikare cy'u Rwanda, uyu akaba ari we uza kwisonga ibikorwa byose bya gisirikare. Baregwa abaregwa kuri 25 bagejejwe mu rukiko rwa gisirikare Nyamirambo bari mu modoka zitagaragaza uzirimo imbere, zari zikikijwe n'amapikipiki ya gisirikare yagendaga avuza amahoni. Urukiko rwa gisirikare rwa Nyamirambo rwari rurinzwe ku buryo bukomeye, abasirikare benshi bashyizwe mu mpande zarwo zose ku buryo imirimo ikorerwa hafi y'urukiko yasaga niyahagaze. Abaturage bashungereye bareba icyabaye. Abaregwa 24 nibo binjiye bwa mbere mu rukiko, nyuma haza Majoro Habibu winjiye akikijwe n'abasirikare babiri bamutwaye mu maboko kuko akaguru ke karimo inzuma yagendaga ku mbago ebyiri n'abo basirikare bamufashe. Abaregwa bose babajijwe niba biteguye kuburana, maze umukuru muri bo Majoro Habibu avuga ko yatunguwe ndetse ko nta n'umwunganizi afite, ariko asoza avuga ko ibyo bitamubuza kuburana. N'abandi 24 bahise babwira umucamanza ko biteguye kuburana nubwo bose nta n'umwe wari ufite umwunganizi. Basomewe ibyaha bine baregwa birimo icyaha cyo kwinjira mu mutwe w'ingabo utemewe, ubugambanyi ku cyaha cyo kugirira nabi ubutegetsi buriho, kugirana umubano n'izindi nzego za leta zo mu mahanga hagamijwe gushoza intambara no kurema umutwe w'abagizi ba nabi. Ubushinjacyaha buvuga ko abaregwa benshi bafite ubwenegihugu bw'u Rwanda, uretse ko harimo Abarundi 4 n'Abaganda 3. Abaregwa hafi ya bose baracyari bato. Umukuru muri bo ni Majoro Habibu ufite imyaka 54, naho umuto afite imyaka 18. Umwanya wose wihariwe n'ubushinjacyaha busobanura buri wese icyaregwa. Ubushinjacyaha bwatinze cyane kuri Majoro Habibu, bwavuze ko uyu mugabo yahoze mu ngabo z'u Rwanda, yasezerewe mu mwaka w'2013 agahita yerekeza mu gihugu cya Uganda aho yari acungiwe umutekano nyuma yo kwemererwa ubuhunzi. Uyu mugabo ngo yemeye kujya mu mutwe wa gisirikare wa P5 nyuma yo kubishishikarizwa n'intumwa yoherejwe na General Kayumba Nyamwasa uba mu gihugu cy'Afrika y'Epfo. Nyamwasa ngo yavuze ko amukeneye ngo amufashe yinjiye mu ishami rya gisirikare yagombaga gufasha umutwe wa politike wa RNC. Ubushinjacyaha buvuga ko Major Habibu yavuye muri Uganda afashijwe n'igisirikare cya Uganda berekeza mu gihugu cy'u Burundi banyuze muri Tanzania, aha naho bafashwaga n'ingabo z'iki gihugu cy'u Burundi. Ubushinjacyaha buvuga ko mu nzira Habibu yifashishije impapuro z'inzira yakuye mu gihugu cya Uganda. Ubushinjacyaha buvuga ko Habibu ndetse n'abagenzi be bavuye i Burundi bakerekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubushinjacyaha buvuga ko Habibu ari we wageze muri Uganda mbere, ngo niwe wahuzaga ibikorwa byo kwakira abarwanyi bashya baturutse mu Burundi, Uganda ndetse n'abaturukaga mu Rwanda. Muri Kongo aba barwanyi ngo babanje gushinga ibirindiro mu majyepfo y'iki gihugu, ariko baza guhabwa amabwiriza yo kwerekeza mu majyaruguru y'iki gihugu, aho ngo bari kubona ibyoroshye inkunga ya Uganda ndetse n'iy'abanyarwanda benshi babayo kandi ngo babashyigikiye. Abaregwa bose ngo bemereye ubushinjacyaha ko baguye mu gico cy'ingabo za Kongo ubwo bari bageze mu gace ka Masisi. Bamwe ngo barahaguye, abandi bafatwa mpiri mbere yo gushyikirizwa ubutegetsi bw'u Rwanda mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Uretse abaregwa 25, ubushinjacyaha bwavuze n'uruhare rw'ibihugu nk'icya Uganda n'u Burundi nabyo byatunzwe agatoki. Ubushinjacyaha bwavuze ko igihugu cya Uganda ariyo cyemereye Major Habibu kuhihisha yitwikiriye kuba impunzi, igisirikare cy'u Burundi nacyo kigashinjwa kuba aricyo cyabahaye imbunda n'amasasu, ndetse leta y'u Burundi ikanabafasha kuba ariyo yakiraga aba barwanyi mbere y'uko boherezwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umunsi wose wihariwe n'ubushinjacyaha buvuga buri umwe wese icyo aregwa. Nubwo abaregwa batigeze bahabwa umwanya ngo biregure, ubushinjacyaha bwavugaga ko bemeye bose ibyaha ubwo bafatwaga. Hari bamwe bagiye banumvikana mu rukiko bavuga ko bemeye ibyaha bimwe, ariko bagasanga hari ibindi bongereweho. Urukiko rwababwiraga ko umwanya wo kwiregura kwabo utaragera. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Rakoze Asumta. Muri icyo gihe umugambwe RNC uvuga RNC murantunga uvuga ko abagirizwa atari abanywanyi bawo canke abawurwanirira. Umuvugizi wa RNC Jean-Paul Turayishimye avuga ko hakiri kare kwemeza abo bantu abaribo nuko bashitse mu Rwanda. Yavuganye na Venuste Nshimiyimana.
Bari abantu mu by'ukuri sinajya kukubeshya, ntabwo nakubwira ko ari abacu. Nanjye nabisomye nk'uko nawe wabisomye, ariko aho babavanye, gihe babazaniye, uburyo aho bari bari, ibyo ni ibibazo twese turimo kwibaza. Gusa uko babyanditse ku binyamakuru by'u Rwanda, byo nanjye nabisomye nk'uko nawe wabisomye.
Ariko se hari uwitwa Habibu Mudatiruwe wigeze kuba ndetse n'umugabo z'u Rwanda warasiwe muri Kongo, uriya muramwihakana ntabwo mwimwera ko ari uwanyu?
Uwo Habibu namubonye, ariko niba wasomye n'ibyo ku rubanza rwagiye rugenda umunota ku wundi, banavugaga ko ari umuntu wari mu nkambi y'impunzi zitandukanye. Ubona ko binashoboka ko kuko bari abantu ari n'impunzi, zishobora kuba ari impunzi zashimutse kimwe n'izindi zose basanzwe bashimuta, kuko nabo ubwabo muri iyo nyamakuru bavuze ko yari umuntu w'impunzi. Ubwo rero Venuste, kuba Habibu mwaramubonye mu itangazamakuru inshuro nyinshi cyane, bakaba kandi bamuzana bavuga bati yavuze ibi cyangwa se ngo yari umuntu wa organization, ibyo byo ntabwo ubwabyo bihagije kugira ngo bivuge ko yari umuntu wacu, kuko ari Habibu ndetse n'abariya bose kuvuga ko ari umuntu wacu cyangwa se yari umuntu wemera amahame y'ibyo twemera twese, ibyo byo sinshobora kubihakana. Ariko kuvuga ko bamuzanye nk'umuntu w'umurwanyi, ibyo nibyo ntarimo nsobanukirwa, ndetse kuko ibibazo mfite nanjye ndacyabyibaza, yenda bizasobanuka noneho nzagira igihe cyo kubiganira neza.
Uriya Habibu tumugarukeho, ngo yaba yaravuganye na General Nyamwasa wamusabaga kujya ku mupaka wa Uganda kubera ko Uburundi butabashaga kubaha inkunga ihagije, wabibonye nabyo?
Ibyo nabibonye, ariko nabyo nk'ibyo ubwabyo urumva ni ikintu cyo kuba ngo yarambwiye ngo yavuganye na General Nyamwasa. Ibyo kuvugana nawe yenda n'undi wese yavugana nawe, ariko ibyo bavuganye nabyo ni ikindi. Ni gute ushobora kwemeza koko koko ibyo bintu bamurega yavuze yabivuze Venuste?
Ariko uvuze ko bari abantu bamwe utabazi, reka mfatemo nka bamwe nkubaze bari yabo bari ngo mu kitwa P5 nk'abarabinga b'abasirikare nk'uriya Colonel Nyamusaraba cyangwa Syria Sibo Charles, ndetse hamwe n'uriya Habibu Mudatiru ushinzwe ibikorwa n'imyitozo, ugende ukuri bari abasemahurungure barashinzwe iperereza bari ya bose uravuga ko mutabazi muri RNC?
Ubundi Venuste, aho niho ikibazo nyamukuru kinakomeye, kuko wabonye ko nk'abo bantu bose baravuga ko ari abantu babaga mu mutwe wa gisirikare witwa Ngomino uko babyanditse. Uwo mutwe wa gisirikare tukaba tuzi kuba muri bya bice bya za muri Sud Kivu, mwarabumvise yenda mwaranabagize no kuri radio y'Ijwi rya Amerika. Kumva rero noneho natwe bagenda bavuga ko iyo ariyo strictire cyangwa ariko ariyo aricyo gisirikare cya P5, nabyo ubwabyo byakwerekana ko harimo ibintu by'ibicurano bishobora kuba bikorwa na Leta y'u Rwanda kugira ngo ya narrative cyangwa se uko bakomeje kwerekana ko ngo P5 ifite ingabo, bati noneho ikintu cyose tubonye tubyite ko ari ingabo za P5. Ibyo twabivuze kenshi, umunsi tuzazigira tuzabivuga. Biriya nibyo Leta y'u Rwanda ikomeza gucura no kupfundikanya kugira ngo ikomeze kumvisha abantu ko dufite igisirikare kugira ngo badutwerere ibintu, ntabwo ari byo.
Ariko se Jean Paul, Leta y'u Rwanda yacura igacura n'impapuro zoherejweho amafaranga nk'uko byavuzwe mu rukiko, none se hari abaravuga ko hari amafaranga yakoreshejwe amadolari agera ku 12 yoherejwe n'umwe mu bayobozi ba RNC bakavuga izina rye, bavuze uwitwa Ben Rutabana, ngo wohereje amafaranga nyuzi Bujumbura. Leta y'u Rwanda yacura n'izo mpapuro yazicura koko?
Ibyo urabona urubanza nibwo rugitangira. Niba koko ibyo bintu bizazamo nk'ibimenyetso, yenda twazabivuga icyo gihe, ariko ubu ngubu jyewe mu by'ukuri ufite ibimenyetso byinshi bigaragaza ibintu byagiye bikorerwa impunzi zitandukanye zahunze Leta y'u Rwanda. None se ubu koko bo ntibarimo birega ko bafite bakora akazi ko gushimuta impunzi z'abahunze?
Ariko izo mpunzi zari Bugande, hari aho nabonye ko izivugwa ko zagiye mu mutwe wa RNC zishobora kuba zarafashijwe n'umukapiteni witwa Johnson ukorera CMI, wazinyujije muri Tanzania zigakoresha impapuro mpimbano hanyuma zikagira Burundi. Ibyo nabyo ni ibinyoma?
Ni ibinyoma. Ibyo byo nta nubwo natinya kubivuga, ariko biramutse binabaye uwo muntu yaba yarababeshye, ntabwo yaba ari na kapiteni cyangwa n'icyo kigo. Ibwo ndavuga yabeshye Leta y'u Rwanda niba ari wabibabwiye, ariko njyewe nzi neza ko ibyo bintu bidashoboka mu gisirikare cy'igihugu ku rwego rw'umuntu nka kapitene kuvuga amagambo nk'ayo. N'ibyo bintu yakoraga bavuga ari bishingiye ku guhungabanya umutekano w'ikindi gihugu.
Yari mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavugana na Jean Paul Turayishimye, umuvugizi wa RNC. Mu Burundi, Leta ivuga ko itazokwigira yemera gukorana n'umugwi wa utohoza ku vyaha vyakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015. Muri ico gihe bamwe mu banyepolitike yisaba kuwemerera kuza ku rubuga, bavuga ko iyo ari inzira yonyene yo kugaragaza ko ataco yiyagiriza umushikiranganji w'agateka kazi na muntu we. Asigura ko ibihugu vyinshi vyamaze gutahura ko uwo mugwi ari igikoresho c'ubumwe bwa Buraya. Eroje buri kaneza niyo nkuru adushikiriza.
Gaspar Kobako umuvugizi w'umugambwe SNDD uri mu itavuganwe n'ubutegetsi asanga umugwi wawo ni utohoza ku Burundi n'ubwo gikenewe. Hano arabisigura.
Hari abantu bagura babo. Mu gihe umuntu adatashe wari umwiteze yagiye mu gitondo haye mukabona saa 6 ku mugoroba ntaje, aca yibaza ati uwo muntu yagiye he? Rabizi intambara ziri hagati y'umugambwe uri ku butegetsi n'umugambwe SNL. Ku bwacu Leta y'u Burundi yo kwiyorosha ikugurura imiryango y'urwego mpuzamakungu ONU, kuko u Burundi buri muri ONU takuri ibyo ugenda.
Naho buri muri ONU, Leta yabwo yemeza ko itazofa yemereye abagize uwo mugwi guhonyora ku butaka bw'u Burundi canke gukorana nayo. Martin Ivyabandi, umushikiranganji ajejwe agateka kazi na muntu mu Burundi.
Leta y'u Burundi rero ntizigera ikorana n'uwo mugwi washyizweho ku gikenye cy'umwe bwa Buraya, kandi twibutsa yuko iyo ngingo haniniya yarondera gusubira kongera ikindi kiringo uyu mugwi urongowe na Dudu Dien, iboneka yuko yahawe akazi ko kuzana ubundi bukoroni mu gihugu cy'u Burundi. Ariko ibintu twibaza yuko bitagishoboka muri kindo gihe ari indodo. Ibyo nta n'umwe byotera ubwoba kuko bamwe bariko barabikora. Uburundi nabwo n'abarundi tuhaguma duhagaze
uko biri kose. Bwana Kobako yibaza ku nyifato ya Leta idatahuritse.
Birababaje cyane. Igituma mvuga nti birababaje ni ukubera ko igomba kimwe n'igihushanyo cyacu ivuga iti ubwo rwego ntigwinjire mu gihugu. Urumva ubuzitiye? Iyo rero uziti ukazibira hari ibintu babwiyagiriza. Leta kandi mara numva ivuga ngo uwo mugwi wakoranye nabo hanze ngo bayigwanye. Uburyo bwiza rero bwo gukorana n'uwo mugwi ni ukuwugururira none uzibire wongere uvuga yuko uri kurakora n'abagwanyi.
Guillaume Ruzovio nawe umukuru w'umugambwe w'umwe no kunywanisha abona ko uyu mwaka umugwi wongewe wari ukwiye kubera karyo ko kuvuga ukuri
ko bamaze kubongera ikiringo cyo gukora harageze yuko ujya mu gwi wo kwikubita gashi ukagerageza ugakoresha uburyo ufise kugira ngo ushikirize ibintu by'ukuri kuko twese bya turabona yuko ibyo ujya mu gwi uzurashikiriza atari byo uje mu birero ubawongeye ikindi kiringo cy'umwaka twebwe turabarundi tuba ngaha mu Burundi twifuza yuko utusubira kuza uravuga ibintu umenga n'ukwerekana yuko Burundi kwoba buri ko burasha atari byo atari byo na gatoyi kuko nawe naho bawongeye uwo mwaka nibaza ko batazoguma barawongeye indi myaka gushika ryari uwo mwaka rero bawongeye ubaha intumbero nziza kugira ngo bashikirize ibintu by'ukuri kuko biraboneka neza yuko urya mugwi umenga ufashwe mu mugongo n'abantu bari hanze babosha ibyo bavuga kugira ngo baze baravuga ibintu bitari byo berekana igihugu umenga ndikiri mu mahoro kandi igihugu cyo Burundi kiri mu mahoro
ministre n'ivy'abandi muri byose ari kimuremesha kurusha akagifata nk'insinzi ikomeye ku Burundi n'abakunzi babwo kubona igitigiri cy'ibihugu byanse kwemeza iyongerwa ry'ikiringo cy'umugwi wa ONU utohoza ku Burundi cavuye ku ndwi kikaja kuri 11.
Nta gitangaza rero iyo ngingo yashigikiwe n'ibihugu bya Buraya harimo n'igihugu cha Afrika ibihugu bisanzwe bicumbitse na Buraya n'ibihugu bya Buraya hamwe n'igihugu cha Afrika cyane cyane icyo gihugu n'u Rwanda. Ikinezereje cyane rero nuko turavye ibihugu byiyamirije iyo ngingo tugiranije n'ibihumbi 2018 nuko abagiye barayanka babaye benshi bavuye ku gitigiri cindwi bagenda ku gitigiri cha 11 ibyerekana yuko ibihugu byinshi bigenda biratahura yuko bagenda baba bahenzwe n'isiguro zitangwa n'ubumwe bwa Burayi. Twashatse kubwire abantu yuko kubahiriza agati y'akazi na muntu tutabikora cyane cyane mu kunezereza amakungu twe tubikora kuko abene gihugu bacu nibo babyukiramo gusumba.
Umugutohoza kuvyaha byo byakozwe mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015 washinzwe ku itariki ya 30 kwezi kw'icyenda 2016. Abahugize bavuze muri raporo baherutse gusohora ko bafite amazina y'abategetsi bakekwa kuba barakoze ibyaha bihotera kiremwa muntu hamwe n'ivyo mu ntambara bemeje ko bazoyaheza sentare mpuzamakungu mpana vya CPI yuguruye amatohoza ku Burundi kuva mu ntango zo kwa 11 2017 nubwo icyo gihugu camaze kuva amasezerano y'iyo sentare. Eroje urika neza Nairobi juri ya Amerika.
Urakoze Eroje kuri iyo nkuru. Urunani rw'abashingwa manza b'Abarundi bakurikirana ibyaha bihanwa n'amasentare mpuzamakungu Kaviba ruhamagarira Abarundi babona ko bahohotewe ubuzima kwitura sentare nyafrika ijejwe agateka kazi na muntiri yarusha muri Tanzania. Ni muri iyo ntumbero rwo Runani Kaviba watamuje sekeza yo kwigisha no gusigura amasezerano ya Afrika yashizweho iyi sentare hamwe n'uburyo bwo kuyitura yamara Burundi buratera umukono ku masezerano aho uburenganzira abantu gutwara ibirego vyabo muri iyo sentare atahandi baciye Kavib ibona ko ari intambamye ariko ibirego bizocishwa muri komisiyo y'ubumwe bwa Afrika nk'uko amategeko abitegekanya. Tekaveni yo nkuru adufite ibindi kuri inkuru.
Kuburunane rw'abashingwa manza b'Abarundi bakurikirana ibyaha bihanwa n'amasentare mpuzamakungu Kavib Collectif des Avocats pour la Défense des Victimes de Crimes de Droit International komi au Burundi mu gifaransa icatumye abashingwa manza batanguza iryo sekeza nuko hari ibyaha byinshi bikogwa mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015 bihanegwa muri Sentare ya Afrika ijerwa gateka kazi na muntu iri yarusha muri Tanzania. Maître Gustave Nyonzima icagiye acutwara Kavib yabwiye Ijwi rya Amerika bimwe muri ivyo vyaha
abanyagihugu birirwa barahohoterwa bakagenda manzima yonge bakaborezwa igufa bakicwa baravye imigambwe bavamwo ko batavuga rumwe na leta ico two kwita assassinat cible kugira kabiri kubera himirije amatora mu 2020 aho usanga abantu batavuga rumwe na leta bari mu yindi migambwe cane cane abo mu mugambwe senere wa agatogwasa birirwa baricwa abandi bakagenda amazima yonge ingoro z'umugambwe yabo zigasamburwa amenya ku munsi ntihagira ikiba n'ababikoze ntibakurikiranwe. Hariho n'abandi benshi batavuga rumwe na leta birirwa barayicwa birirwa baragenda amazima yonge kubera ivyiyumviro vyabo kukuntu na Ekleziya Katolika imaze iminsi iburagizwa uravye mu ntara ya Ngozi yabo muri mwishengero ryaba Adventiste y'umusi windwi basangwa mwisengero barimwe bagakubitwa bagashaya
iryo sekeza ryo kumenyekanisha ibiri mu ngingo ya Afrika yerekeye agateka kazi na muntu Charte Africaine des Droits de l'Homme giswe uburenganzira bwawe rizomara ukwezi kose gushika mu mpera z'uko kwezi kw'icumi. Urunani Kavib rubona ko kumenya ibiri muri iyo ngingo ari umushinge wo kwitura Sentare ya Afrika ijerewe gateka kazi na muntu yashizweho n'iyo ngingo y'ubumwe bwa Afrika.
No kubafasha kuko turavye ibiba mu Burundi amasentare yaho ntashobora kubatunganiriza abanyagihugu bamenye amategeko yabagenga Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples bamenye uburenganzira bwabo bashobore no kwitura iyo sentare yitwa Cour Africaine des Droits de l'Homme ikabashobore no kwitura mu nzindi sentare mpuzamakungu. Amasezerano akomeye y'ubumwe bwa Afrika Union Africaine avuga uburenganzira bwa muntu bigomba nko gusa n'ico twakwita Declaration Universelle des Droits de l'Homme bigomba nko gusa n'ico twakwita Charte de l'ONU. Rero no kubahamagarira kumenya uburenganzira bwabo.
Amashirahamwe hamwe nabo bashingwa manza nka bose barahunze igihugu nabo bajije ingene sekeza ryabo rizoshikira benshi mu bari mu Burundi ari nabo yega. Maître Gustave Niyonzima avuga ko bafise inzira nyinshi harimo no gukorana n'abari mu gihugu mwibanga yamara aremera ko ari ntambamye.
Ego cane turafise imihora tuyicisha ko nabari mu gihugu bakavyumva ni benshi turiko turagerageza kuvugana turaba ingene twokorana n'abarimo no mu gihugu benshi turavye ibinyamakuru bikunda gusohoka yabi ibinyamakuru vya radio za televiziyo nabanditse naho nyene uriko raraba mu ngingo y'umunani ya Charte Africaine bavuga ko umuntu afise uburenganzira bwo kumviriza amakuru n'ubu haracaraga hatse turabizi abari mu gihugu benshi bumviriza binyegeje ariko hariho nubundi buryo bazotinda bakabimenya kandi bwari n'uburenganzira bwabo ntibategerezwa kwinyegeza ubutegetsi ntibwategerezwa kubiruka inyuma ngo bahobwe ko bumvirije amakuru. Harimo iyo ntambamye ariko turafise icizere kinini yuko abantu bamaze kumera rugaro bamaze kuri nda turabakorana mwibanga bakaduhana makuru menshi tumenya menshi tuvuga ibi byose biba tubikura hagati mu gihugu. Mbere hariho nabusanga bari no mu mugambwe nyene uri ku butegetsi babitanga ni bake ariko ni bake beza.
Uburundi buri mu bihugu 30 byemeje ishigwaho iyo sentare yamara ntiburi mu bihugu 9 byateye umukono ku masezerano yemerera akanaho uburenganzira abanyagihugu n'amashami yigenga gutwara ibirego byabo muri iyo sentare atahandi baciye. Urunani Kavibe rubona ko ari ntambamye yindi ariko rukamenyesha ko ruzokoresha imwe mu ngingo z'iyo sentare ihamagarira abantu bahohotewe gucisha ibirego byabo muri komisiyo y'ubumwe bwa Afrika Commission de l'Union Africaine maze abakekwa bakarengutswa nk'uko bisanzwe. Sentare ya Afrika ijejwe gateka kazi na muntu iri yarusha muri Tanzania yagiye mu mwaka w'2026 imaze kwakira imanza zirenga 150 harimo n'iziva mu bihugu biri mu mugwi umwe n'u Burundi bitemerera abanyagihugu kwitwarira ibirego ubwabo. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Kanya gatoyi turasezera na makuru n'ibiganiro twa bafite kuri isaha yamara imbere yaho. Reka Thomas Kamirindi asubira twibutse ngingo nkuru z'amakuru yadushikirije. Thomas,
ndagushimiye Fide. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafunguye uyu munsi ambasade yayo yari imaze imyaka 28 ifunze muri Somalia kubera intambara. Muri Iraq uyu munsi polisi yakoresheje nanone amasasu y'intambara ku baturage bari bari mu myigaragambyo. Umuntu umwe yapfuye, ejo hari hishwe babiri. Aba baturage baramagana ibibazo by'ubushomeri bukabije. Intumwa yihariye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Afghanistan, ambasaderi Zalmay Khalilzad na Abdul Ghani Baradar, umwe mu bashinzwe umutwe w'abatalibani bo muri Afghanistan, bari muri Pakistan ariko nta cyemeza niba bazavugana. Bombi bakuriye intumwa zijya mu mishyikirano hagati ya Amerika n'abatalibani. Naho akanama kazandika itegeko nshinga rishya rya Siriya kazahura bwa mbere ku itariki ya 30 y'uku kwezi, kagizwe n'abantu 150, 50 ba leta ya Siriya, 50 b'abatavuga rumwe nayo na 50 bo muri societe civile. Ndabashimiye
amakuru rero n'ibiganiro twa twafite kuri isaha n'ibigarukiye. Dushimiye Pierre Handley yadufashe mu buhinga bw'ivyuma na Fasil Gebeyeho yadufashije kwegeranya ibiganiro vyahagarikiwe na Eddie Gwema kuri mikoma ya 18 Fidel Niyongabo na Thomas Kamirindi. Mugira ibihe vyiza, mwandaye mudukurikirana kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.